ndaramukisha barundi mwese na cyane cyane abahunze igihugu kaze mu kiganiro mwateguriwe n'urunani rw'amaradiyo akorera mu turere twa Fizi na Uvira mu ntumbero yo guhagarika yo guhimiriza abanyagihugu kwirinda akaranda ka COVID-19 iki kiganiro mugitegurirwa na Smooth Synergie Media d'Uvira Fizi itewe inkunga y'amafaranga n'igisata cy'ingoma y'Ubusuwisi kigizwe iterambere n'imigenderanire EDC Direction de Développement et Coopération Suisse mu Kinyamazuru. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tuza kurabira hamwe icy'impunzi z'Abarundi bo mu ikambi ya Rusenda zigona kubyerekeye akaranda ka COVID-19 eka n'imyitwarariko yazo. Kuri mikoro mutiramanya na Jean Maria Caroni ni nahazwe nayo Albert ari mu bihinga bw'ibyuma twese duti ni musangwe ikaze. Imbere y'uko twinjira mu ido n'ido y'ikiganiro cyacu reka nsabe mutega amatwi aka karirimbo.
Virusi vivya corona vimetufamia binadamu kote ulimwenguni, alafu maambukizo yanakwenda kwa kasi. Virusi hivi vimeleta taruki kote ulimwenguni, shughuli zote zimekwama sababu ya gonjwa hili hatari.
Muri studio za Smooth ndi kumwe n'abatumire batanu. Reka mpere mu buryo bwanje. Turi muri studio za Smooth. Smooth ni urunani rw'amaradiyo aho ikiyemo ibinyamakuru byo mu burere bwa Fizi na Uvira. Mwiriwe?
Mwiriwe neza cyane rwose nyakuba.
Mwashobora kwidondora abako batwongereza?
Bo jewe ni pasiteri Hatungimana Claravera makara ari ishengero rya Karumeli hano mu nkambi yo mu Rusenda.
No munsi si irugarijwe n'akarandaka coronavirus cyangwa COVID-19. Aka karanda mushengero nsanzwe murongoye mugatawuza gute abakristo?
Bo twebwe nkuko tuhagarariye amashengero, aka karanda ka coronavirus ni kuri turabona ko ara karanda gakomeye cyane, ariko uko tukirinda chance uko tukatahuza abakristo turongoye, turirinda cyane gose ko tukakora ibyo amategeko y'igihugu avuga, na cyane cyane gukaraba n'isabune, hanyuma tukabarinda ko badashobora kwicarana begeranye cyane gose nk'uko amategeko y'igihugu abivuga, kuko ishengero rikorana n'amategeko y'igihugu.
Akakaranda ka coronavirus abashakashatsi benshi baravuga ko arakaranda kagahimbano, ko bari akaranda ko bakahimbwe n'abantu kakaba kadushora kubana abantu. Mwebwe akakaranda murakabona?
Bo akakaranda turakabona gose kandi turagatahura, kuko muri iki gihe tugezemo tubwe dukoresheje Bibiliya. Bibiliya itubwira ko mu gihe cy'iherezo hazoza indwara zitandukanye kandi hazoza amapfa n'ibindi byinshi. Twebwe nk'ibi iyo bigitangura gushika twaci dutahura ko ari byanditswe muri Bibiliya cyane gose.
Akakaranda siko kamere gateye isi, ariko akakaranda kuva kaje hari abantu bitandukanye ku isi, amashuri arugara, ibikorwa bitandukanye byinshi birugara, eka batibagiwe n'amashengero. Iki kintu nta bitandukanye n'ibya hano bitabo byeranda.
Bo tujye gusoma ibitabo byeranda bya Bibiliya, biratwereka neza ko mu gihe cy'iherezo hazoza indwara zitandukanye, kandi akakaranda hari isano, hariho isano n'ifatiro gikiza ruho nyanganda coronavirus hamwe n'ibyabowe muri Bibiliya, yuko inyuma imbere Yesu Kristu ataraza kwazoza indwara zitandukanye kandi kwazoza ibintu bitandukanye cyane gose. Rero ibi twebwe nk'ati turongo ya mashengero mu kwigisha abakristu babwira ko bategezwa kwirinda bakitandukanya n'ibindi byose byoza bibakura ku Mana bifatanikanije n'ikiciza cya coronavirus.
Haravuzwe mu bitabo byeranda ko hazozaho bitaruzira Kristo bya bisa nibi bya COVID-19.
Wi cyo cyabitahura gose, kuko iyi ndwara ntaho bitandukaniye n'umugwanizi mu bisatani. Twebwe turabitahura gose ko iyi ndwara itavuye ahandi, ahubwo yavuye ku mugwanizi mu bisatani.
Nakamu akahe mwotera abakristu n'abandi bayoboke b'amashengero kugira ngo mushobore guterera mu migwanya y'akakaranda ka COVID-19?
Bo nkatwe nk'abakristu cyangwa se abakozi b'Imana imana kintu twobwira abakozi b'imana nuko bohimiriza abo barongo imashengero na cyane cyane gusenga imana cyane kuko iki gihe tugezemo ari gihe cyiherezo ari gihe cyanyuma hanyuma imana yonyene guseka banizeza gucurubanza
nawe urumutumire mu studio za Smufe nkwibukije Smufe n'urunaniko mara radio akorera mu turere twa Fizi na Uvira mwiriwe
mwiriwe
mushura kwidondora bari kwatwumviriza
yego me nitwa ntirandikura musa ndongo ivyaje ya gatatu
yego ikiza coronavirus mwebwe nkunzi mugitahura gute
bwenye impunzi tutahura uko tutayitahura kuko nkatwe nkahi wacu ntawe turabona yafashwe niyo corona twe gusa tubitahura ku byumba ku maradi tukatitonya tukagitahura nuko tubona tukafatiwe amaboko imugongo amashira hamwe yodufashije cyanke yadufasha ubu yarakwega ibirenge ntitunayabona ibikorwa ntawumva kwanza nkinzara ho hanini BTM twabonye ko cyanke twibaza ko ngira ngo ariyo baragiteye ariko ku bwacu badusaba ko nk'abarongozi cyanke abantu baterukira abandi bogerageza kusaba no kuririra kwerekana neza kucyo kiza ngahe wacu ntagiha natwe tucuye tunakizira
iyo muri kumuravuga ko mufate amaboko imugongo umushatsi bwa gurega
urugezo ni nkuko urashobora kuba uriko winjira uvanze ikambi cyanke usohoka ikambi ugasanga bakwereka ko udashobora kwinjira udapimwe udakarabye bakwereka ko uri nko kubusafira inkimoto ushobora kwanza kuyururuka ko ngo nta bantu nta muntu ashobora guca ku moto ahikanye n'ubundi waza kukurikirana ukumva ngo nukubera icyo kiza mubwiye twebwe icyo kiza ngahe wacu tucumva kure kandi dusaba n'Imana kwitoki twegereza kuko ingorane
n'impunzi hari ibyo mwahora muronswa muri nganzira no munsi mutwa kobera ariko kwisika code 19
nivyo byinshi kuko uravye nk'aya mezi tumazemwo turi mu nzara amezi atanu araheze tudapokera nta muzungu tubona nta muntu umutegetsi tubona nta manama y'abaturongoye cyangwa baduserukira dukoreshwa ibyo byose rero kabwigwa ko ngo ntibiba kubera i coronavirus.
Coronavirus iravuga ko kiretse ko abahinga benshi bemeza ko coronavirus ari ingwara y'ibantu ishobora kwitana abaho. Mwebwe nk'impunzi musaba iki?
Twebwe nk'impunzi icyo dusaba hanini hanini gisumba ikindi nuko tubabe tutoyizira. Cyanke ngo ibikitwaza cyo gufatwa nabi umuntu kubera ikiza kitutanazi cyanke tanegereye mu karere turimo
muri studio z'urona rwa maradio ndi kumwe kandi n'umujene akiri muto amahoro
eh na mara cyane
mushobora kwidondora bari kwatumviriza
ukame tusera emeka
uno munsi isi yahanzwe n'akaranda ka covid 19 mwebwe nk'ugwaruka aka karanda ka covid 19 mugatahura gute
bari rusangi twe nk'ugwaruka akaranda ka covid 19 tubona ko ari imwe mu ngwara cyangwa se ari kimwe mu bintu bize konona isi uravye uburyo ibintu dutakaje na cyane cyane mu gutegura kazoza mu gutegura imbaraga z'ugwaruka icyo umuntu yakora kugira ngo ategure ubuzima bwiwe no kugira ngo yiteze imbere hanyuma iyi covid 19 ije nk'icyo twakwita blockage ze kubloka abantu benshi cyane ku isi ndetse n'ibyashara byinshi cyane ku isi na cyane cyane muri bino bihugu byacu bya Afrika aho usanga twe dusanzwe dukenye na rijya hanyuma tukiyongera ku bundi bukene butewe n'uko nta ma activity arimo gukogwa nta rudando zuri ko rukogwa uko bikwiye ndetse akaba tani ngendo zikugwa uko bikwiye cyo rero twe tubona ko ari ibintu bicukanga ko bakwejo hazaza hazaba ari habi cyane gusumba uyu munsi
aka karanda ka covid 19 mu bantu bangamiwe nako ugwaruka ntururimo nubwo nk'ugwaruko aka karanda ka covid 19 kabakora ko gute
ko tubwira ko mu bantu babangamiwe na covid 19 mu gwaruka ntiturimo ariko ugiye kuraba turimo mbe nakubaza ikibazo kumwe abatamba bose bavuga ko babangamirwa na kino kiza bahumuye hanyuma kumwe bose bopfa bagahera ninde yoca umugani ninde yokwereka inzira ugwaruka uyu munsi utandukanye naho ibikorwa byose bikorwa byarahagarizwe ndese kumwe tutagishoboye agwaruka rumwe rutagize no ku mashuri abandi batagiye ku mashuri abari biteze kuronka ama diplome bivaye nuko bize nubwo bokora ibibazo birabonekana neza ko atakintu kiri bubonekemo urumva ko abagize retare cyangwa se ugucerekwa kw'imirimo yokoze ejo hazaza nk'ugwaruka rero turakomereka cyane kuko usanga kenshi na kenshi twita ku isi twita muri Afrika twita mu gihe kiniki niki kugira ngo tuze kuronderayo ubuzima mu gihe muri ibi bihe bitagikunda ko twahora tuva mu gihugu cy'u Burundi tukaza mu za Zambia za South Africa za Congo na handi ugasanga umuntu ari muri Congo yugaraniwe nta hantu aca nta hantu aja nimba aho hantu yaramaze kwaronka nk'idolari 20 akabona ko byansa akahava kugira ngo aze kurabaho yoronka idolari 40 urumva cagenda gute urumva itari umva ico kiza kitadukora kuko yego hejuru cyane cyane mu buryo bwo kwiteza imbere ubukene n'ibindi bitandukanye uravye n'imfu kugera tutakaza bacu
iruhande yo kuburugwaruka hariho nakantu mwisangije usanzwe uri n'impunzi hari ikintu gitandukanye n'undi gwaruka cyakomwa cyatumye cyabaye kubera ko mwebwe muri musanzwe muri
impunzi tugarutse kibazo cy'impunzi ku isi na cyane cyane ubusanga uravye nk'umwikambi y'impunzi ya Rusenda si mu Rusenda gusa muzakarboye muza Tanzania na handi habaye ikibazo cy'imfungurwa cyakoze ku bantu ikiringo kingera ku meza 5 ndetse ariko ari abamezi 4 ameza 6 muri cyo gihe rero habaye ingorane nyinshi cyane awasanga cyangwa usanga abana benshi cyane nk'abigeme batwaye inda z'ishushu kubera gusanga abahungu n'abantu b'incabwenge barirukanga ukabasanga inyuma y'ikambi ukabasanga iyo guca guca agafaranga yakazana rero yabyimbye umufuko yazi umufuko akabyimba inyuma uzi ko n'amakongomani ufise nk'ibihumbi 50 wazanye za 5 usanga umufuko wabyimbye kugira ngo ufise za biliyone ukabengwa abaye umubiliyonere usanga rero nk'abantu babigeme babakubitira bakazisha ati aha nitwemera gupfa turajana umukobwa nawe ati mpanguhe ugasanga rero ugwaruka uri mu bibazo na cyane cyane byo gutwara inda zitifujwe ugasanga bizanye ibindi bibazo ubukene mu miryango bakomeza kwinjira n'ubundi bwari burimo nkagende mu gwaruka muri bamwe bakunze gukora ubushakashatsi na cyane cyane mu bikorwa byanje byo kumenya ingene siko izunguruka na cyane cyane abantu ingene babayeho mu makamba atandukanye muri Afrika twasanze rero ikibazo mu ikambi ya Rusenda bagize harabaye ikibazo gikomeye cyane ku mpunzi gushikana n'ubu aho bamwe mu gwaruka bafunzwe biturutse kuki ugwaruka ashobora gutembera akava hano akazaza kuronda amafaranga muzasange zo kuronda amafaranga iyo muzamisisi ariko yagera imisisi ibintu bikanka amafaranga akayabura ukazusanga gize ukwipfuza yivye ikintu cabandi bamukubisa ifimbo cyangwa ukazusanga aranadendereje mbere aranafashwe aratwa muri centrale motife ngo numugwanyi
ntugwaruka ko mu ikambi ya Rusenda ingufu zanyu ni zihe mu kugwanya karanda covid 19 ingufu zanyu ni zahe
icyo no vuga mu bintu byose dukorera hamwe mu buryo bwo gufashanya hari bamwe bariko bakora ibirimba nk'abagiye gukora iyo bakavaya bateka dukora udushira hamwe turi budufashe naho arako dushira hamwe usanga kenshi na kenshi ata buryo buhagije baronka nta financement no vuga gutyo nta financement nta bantu bari bafashe bavuga ate urwaruka rwagiye hamwe kugira ngo rukore nk'akarorero umugambi wo gukora ikintu kanaka gishobora guteza imbere umugambi wo gutera ibiti ugasanga bate ibiti barabuze n'ababibagura mu gihe biba bikenewe bo twagerageza gukora uburyo bwose kugira ngo tukure amaboko mu mpuzu imiryango yacu batoyi bacu natwe nyene twameze twihagararaho kugira ngo ntitubangamirwe cyane n'ikibazo cy'inzara cyangwa se cy'ubukene
mbese rero ntuye tukenda gushimiye nibaze ko nasubira kubatuma ko undi munsi muzita
nta kibazo nawe turashimiye cyane
mamlaka ya afya wanafanya kila juhudi ili mimi na wewe tuwe salama janga hili limeporomosha uchumi mataifa yote yametangaza hali ya hatari
muri studio ndi kumwe kandi numuvuga butumwa numuvuga butumwa kwidondora abari kwatwumviriza
kubasanzwe banzi nitwa Revera Mahoro Samuel w'ishengero rya PH
Uno munsi isi irabumbatiwe irahanzwe n'akaranda ka COVID 19 cyangwa coronavirus mwebwe mu rushengero rwanyu rwa PH ni imyitwarire iko y'aka karanda mbakirisu kandi ubikorwa byanjye bya misi yose fashe gute
iki kiza cha COVID 19 ni kiza giteye hari hasanzwe harabonetse ibindi biza byitangiye imbere yacu nkikiza ubu cari bonekana gisa n'ikiri ku isonga cari kiza ruho nyanganda sida hanyuma rero iki naco kimaze kuza cabaye kiza ciyongereye mu bindi byari biriho hariho za Ebola hariho muribuka yuko mu myaka yahera hariho nibindi biza byashoboye gutera za meningite arizo bita mugiga harateye ikiza c'inkorora ya karanda harateye ubura Uganda bwatabagura amazuru harateye ibiza by'imibembe n'ibindi iki rero tugishira mu bindi bigenda bibonekana munsi y'izuba kuko bukeye uko bwije niko dushishikara kubona ibyo tutarabona
ariko kine kiza n'ikihe kitandukanye ko n'ibindi biza bimaze kuboneka
Iki kiza ni kiza kidasanzwe mu byo twari tumaze kubona kuko ni kiza kishoboye kubonekana gihoneje abantu benshi ku isi mu mwanya muto kandi chandukira mu buryo budasanzwe binasaba rero ingingo nyinshi zo kucirinda tubifashijwemo n'abajejwe leta hamwe n'abajejwe amagara y'abantu mbere n'amashirahamwe ajejwe gukingira amagara y'abantu ku isi
muno munsi amashengero mwarasuye gutangura nyuma y'amezi arengane mwari mwarogariwe ubuntu mbere kwirira ikiza cha coronavirus no munsi mu mashengero yanyu nk'umushengero rwa PG musanze muhagarike mukora gute kugira ngo muhamagare rire abakristo banyu abayoboke banyu bashore kuri aka kanokaranda kakobyicenda
ubwa mbere tu ikintu cyo kwikingira mu bisanzwe burya nta muntu yo kwikingira atari imana yagukingiye ariko kandi twebwe urukingo rwa mbere n'ugusenga imana kuko kuva iki kiza gitanguye gutera twaragiye ku mavi turasenga imana cyane turavuga ngo imana izokiturinde muri ino nkambi turimwo kandi yongere ikirinde n'aka karere turimwo rero tugiye kuraba imana yarumvise gusenga kwacu kuko nta biharuro biragaragaza yuko iki kiza kiri muri aka karere turimo ikigize kabiri mugabo ntitwoca tunijajara twarashoboye kubahiriza ingingo leta yari yafashe zo kwikingira mu ntumbero yo kutaramukanya abantu bahana amaboko mu ntumbero yo kutaja mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi mu ntumbero yo gukaraba amazi umwanya wariwo wose no gukingira amazuru rero aho dusubiriye ku rusengero bamaze kutwugururira ico dukora twubahiriza amategeko ya leta mu ntumbero yo kwikingira kino kiza dushiraho amazi tugashiraho n'isabune abantu bagaheza bagakaraba nkuko tubisabwa n'amategeko
ibya karanda ka COVID-19 ntasano byo bitaniye n'ibya hanuwe ndabuze bahano mu minsi ya nyuma hazoba ibigwara byinshi hakaza nabarukira Kristo mu gihe kino kiza charge kaza cyugara n'amashengero gihe tuzi ko ibintu nk'ibi byatezwa kuba ari ibintu biteza kugwanwa muri muhemu mu gihe tutazi niyo byaje bita
mu bisanzwe ibi biza byose bigenda bitegurwa twovuga yuko hariho monde satanique bitegurirwamwo muri iyo monde satanique bitegurirwamwo icu mugambi wa satani wewe n'ukwica no gutikiza abantu imana yaremye kugira ngo benshi bapfire mu byaha byabo batihanye rero ibi nk'uko bivuze biri mu buhanuzi yuko mu gihe cyiherezo hazobonekana intambara hazobonekana impuhazi intambara hazobonekana ibiza byinshi cyane bishobora gutiza abantu rero ibi kuri twebwe twizera dushishikara kubona yuko ari ubuhanuzi bwa Bibiliya uriko bugenda bushika ku munsi ku munsi
nakagohe akahe ubunira abakirisu eka nabandi bayoboke bawe
ico duhamagarirwa nico twari dusanzwe dukora nta gishasha tuzokora tutari dusanzwe dukora dusanzwe tuzi yuko umwansi wacu ni satani kandi byo byose bikomoka kuri satani hariho ibibiza bimwe bimenyekana bikamenyekana yuko byateguwe n'abantu ku nyungu z'amareta amwamwe ku nyungu yo kugira ngo babironke mu nyungu rero twebwe ico tuvuga nuko dushishikara gusenga kugira ngo Imana ishishikare kuzigama abarundi turi kumwe izigame n'abakongomani Imana ibahezagire cyane batwakiriye mu gihugu cabo kugira ngo nitwaba amahoro n'igihugu cabo naco nyene kiba amahoro kandi tuhamagarirwa gusengera isi yose kugira ngo isi yose ishobore kuba mu mahoro
bona revera pasere ndagushimiye nizere ko ninasubira kubatumira mu kindi kiganiro nkitabwo
murakoze cyane twama twiteguye kubitaba kandi twama twabitabye igihe cyose mudukeneye murakoze
ruhande yanje ndi kumwe n'umuyabaga asanzwe akora akazi ko gutwara abantu n'ibintu akoresheje moto wewe ubanje kwidondora bakwa twumviriza watubwira ukugene aka karanda ka COVID-19 kaguhungabanisha
ora nitwa Ndagijimana Yves abandi mu Burundi kiza cha COVID-19 ubwa mbere na mbere je mu mutima wanje ntanguye kucyumva giturutse mu Bushinwa niyumviye ko kizoherereriyo mugana cyishikaye gukanguka numva ko cyasatiye isi yose mbere kugezaho badutegeka twebwe dusanzwe dukora iki igikorwa cyo gutwara abantu n'ibintu mu tubicishije mu rwego rw'abamotari kuko twatumenyereye dutwara abantu babiri habaho kuvuga ati ntiturenze umuntu umwe mu kwinjira mu gisagara cyane cyane cya Buvira urumva icyo kintu cyashye kiduhungabanya cyane tumera nk'abashidutse kuko ni ikintu tutari twiteze ko toshobora kudushikira
hari makuru avugwa kumbuka ngo kuramenye wanashaka akavuga n'abantu b'abahanga bakomeye ku isi bavuga ko n'ikintu cyiza ari gihimbano kiba cyakozwe n'abantu b'abantu kugira ngo bahungabanye ibikorwa by'isi kubera ko bashobora kuba bise indi misiyo negeje we nk'ugwaruka aba bantu ubatahura gute
aba bantu kuri no batahura nuko boba bashaka kugira inyungu zabo mugabo kuko ari umugambi wa satani twomwitwa satani kari umubisha novuga ati kari gihe cy'imana yoba yaracishije mu bahanuzi bayo toba kiriko kirashika kuko ikintu cyose kugira gishike gitegerezwa guca mu nzira z'abana b'abantu
wewe nk'ugwaruka usabika amareta mu gihe bivugwa ko abantu benshi bavugwa ko babuye abari nyuma babishwe n'izindi ngwara mugo bakacibaza kubeshera ikiza cya coronavirus
ikintu nosaba amareta nuko yoza aratanga ibiharuro by'abantu bo babishwe n'icyo kiza cya covid bakaza batanga ibiharuro by'ukuri kugira bihumuriza abantu kuko hari gihe boba batanga ibiharuro by'umurengera natwe abantu canke ugwaruka tugashishikara guhabuka bikadutakaza mu mitima yacu kuno twabifata no kuno twabigenza
ibi ndagushimire nibaze ko nawe nasubira kutumira amaganiro iki bizoshobora kwitaba
ndaryohe cyane ko mwampaye iki kiyago kandi mwantumira nzokwita
jameni janga ili limetingiza dunia tuosheni mikono zetu kila tukifika sehemu nisikize
gonjairi ndangirije ko ikiganiro cyacu ndashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye kuva mu ntango gushika gihere ndashimiye mwe by'umwihariko abatumire banje ndabibutse ko kino kiganiro mwagiteguriwe n'urunani rw'amaradiyo mu turere twa Fizi na Uvira Smooth mu punyapunya y'igifaransa rufashwe mu mugongo n'ibiro by'ingoma y'Ubuswisi bijeje iterambere n'imigenderanire DDC kuri mikoro mukamwari kumwe na Jean Maria Carol ni nahazwe nayo Albert akaba yari mu bihinga bw'ibyuma wese duti na Gahwane naho mu kiganiro kizokurikira Gahwane naho mu kiganiro kizokurikira
nubwo aho twomwe kwidondora abari kwatwumviriza
kubasanzwe banzi nitwa Revera Mahoro Samuel w'ishengero rya PH
mukora gute kugira ngo muhamagarire abakristo banyu abayoboke banyu bashore kuri kano karanda kako bishenda
ubwa mbere ikintu cyo kwikingira mu bisanzwe burya nta muntu yo kwikingira atari Imana yagukingiye ariko kandi twebwe urukingo rwa mbere n'ugusenga Imana kuko kuva iki kiza gitanguye gutera twaragiye ku mavi turasenga Imana cyane turavuga ngo Imana izokiturinde muri ino nkambi turimwo kandi yongere ikirinde n'aka karere turimwo rero tugiye kuraba Imana yarumvise gusenga kwacu kuko nta biharuro biragaragaza yuko iki kiza kiri muri aka karere turimo ikigize kabiri mugabo ntitwoca tunijajara twarashoboye kubahiriza ingingo leta yari yafashe zo kwikingira mu ntumbero yo kutaramukanya abantu bahana amaboko mu ntumbero yo kutaja mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi mu ntumbero yo gukaraba amazi umwanya uwariwo wose no gukingira amazuru rero aho dusubiriye ku rusengero bamaze kutwugururira icyo dukora twubahiriza amategeko ya leta mu ntumbero yo kwikingira kino kiza dushiraho amazi tugashiraho n'isabune abantu bagaheza bagakaraba nk'uko tubisabwa n'amategeko
ibyakaranda ka COVID-19 ntasano byo bitaniye n'ibyahanuwe mu misi ya nyuma hazoba ibigwara byinshi hakazana abana baruka Kristo mu gihe kino kiza cyaje kaza cyugara n'amashengero gihe tuzi ko ibintu nk'ibi byateza kuba ari ibintu biteza kugwanwa muri mpwemu mu gihe tutazi niyo byaje
bitu mu bisanzwe kubivuze biri mu buhanuzi yuko mu gihe ciherezo hazobonekana intambara hazobonekana impwazi intambara hazobonekana ibiza byinshi cyane bishobora gutiza abantu rero ibi kuri twebwe twizera dushishikara kubona yuko ari ubuhanuzi bwa Bibiliya uriko bugenda bushika ku munsi ku munsi
bwana Revera Pasere ndagushimiye nizere ko ninasubira kwatumira mu kindi kiganiro nkitabwo
murakoze cyane twamatwiteguye kubitaba kandi twamatwabitabye igihe cyose mudukeneye murakoze
ruhande yanje ndi kumwe n'umuyabaga asanzwe akora akazi ko gutwara abantu n'ibintu akoresheje moto wewe ubanje kwidondora bakwa twumviriza watubwira ukugene aka karanda ka COVID 19 kaguhungabanisha
orani twandagije imana Yves abandi mu Burundi kiza cha COVID 19 ubwa mbere na mbere je mu mutima wanje ntanguye kucumva giturutse mu Bushinwa niyumviye ko kizoherera iyo mugana cishikaye gukanguka numva ko cyasatiye isi yose mbere kugezaho badutegeka twebwe dusanzwe dukora iki igikorwa cyo gutwara abantu n'ibintu mu tubicishije mu rwego rw'abamotari kuko twatumenyereye dutwara abantu babiri habaho kuvuga ati niturenze umuntu umwe mu kwinjira mu gisagara cyane cyane cya Buvira urumva icyo kintu cyashye kiduhungabanya cyane tumera nk'abashidutse kuko ni ikintu tutari twiteze ko toshobora kudushikira
hari makuru avugwa kumbuka ngo kuramenye wanashaka akavuga n'abantu b'abahanga bakomeye ku isi bavuga ko n'ikintu cyiza ari gihimbano cuba cakozwe n'abantu b'abantu kugira ngo bahungabanye ibuga by'isi kubera ko bashobora kuba bise indi mission negeje we nkugaruka aba bantu batahura gute
aba bantu kuri no batahura nuko boba bashaka kugira inyungu zabo mugabo kuko ari umugambi wa satani twomwitwa satani kari umubisha novuga ati kari gihe cy'Imana yoba yaracishije mu bahanuzi bayo toba kiriko kirashika kuko ikintu cyose kugira gishike gitegerezwa guca mu nzira z'abana b'abantu
wewe nkugaruka usabika mareta mu gihe bivugwa ko abantu benshi bavugwa ko babuye abari nyuma babishwe n'izindi ndwara mugo bakacibaza kubeshera ikiza cha coronavirus
ikintu nosaba mareta nuko yoza aratanga ibiharuro by'abantu bo babishwe n'ico kiza cha covid bakaza batanga ibiharuro by'ukuri kugira bihumuriza abantu kuko hari gihe bo batanga ibiharuro by'umurengera natwe abantu canke ugaruka tugashishikara guhabuka bikadutakaza mu mitima yacu kuno twabifata no kuno twabigenza
ibi ndagushimiye nibaze ko nawe ninasubira kutumira mu kiganiro iki uzoshobora kwitaba
ndaryoheye cyane ko mwampaye iki kiyago kandi mwantumira nzokwita
imbere yuko dusezerana ndabatuye aka karirimbo telenovela ko muririmbyi w'umurundi nimbona Jean Pierre azwi cyane ku mazina ya Kidumu Kibido Kibuganizo ndabibutse ko kino kiganiro mwagiteguriwe n'urunani rw'amaradiyo mu turere twa Fizi na Uvira Smooth mu Finyapunya y'Igifaransa rufashwe mu mugongo n'ibiro by'ingoma y'Ubusuwisi bijejwe iterambere n'imigenderanire EDC kuri mikoro mu kamwari kumwe na Jean Maria Carol ninahazwe nayo Albert akaba yari mu bihinga bw'ibyuma wese duti na Gahwane naho mu kiganiro kizokurikira
Niba ufise icyo ubaza icyiyumviro canke icyo uterera kuvyereke ubu butumwa urashobora kutwandikira ubutumwa bugufi canke ukatwakura kuri izi nimero ubusa 8826982 8882 canke ubusa 9971 7654